Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika igikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere itariki zitandatu y'ukwezi kw'indwi mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Kuva ndetse itandatu na gatanu amatora niyo abyara induru y'amabyara ingwano mu Burundi. Ibyo rero abarundi barakwiye kubyitabira kugira ngo
uyo ni Nyangoma Leonard arongoye umugambwe CNDD. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni uwawe, udushikize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, namwe muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika zihejeje gutsindira igikombe cy'isi mu kwirahira Ubuyapani mu kubutsinda ibitsindo bitanu kuri bibiri muri rya higanwa ry'isi ry'umupira w'amaguru ku bagore ryari ko ribera muri Canada mu gisagara cya Vancouver. Umunyamerika kazi azwi ku izina rya Carey Lloyd akaba wenyine yinjije ibitsindo bitatu, ibindi bibiri bikaba byatsinzwe na Holiday hamwe na Heat. Muri Nigeria abantu batanu nibo bishwe n'ikibombe caturikijwe umwihevyi kuri wa mungu ku rusengero mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Ico gitero kije ciyongera ku bindi bitero bimaze guhitana abantu bashika amajana abiri mu ndwi irangiye. Ico kibombe co kuri w'Imana mu gitondo cabereye ku rusengero ruri mu gisagara citwa Potiskum, igisagara ca mbere mu bunini kiri muri leta ya Yobe. Abaraho igihe caturika bavuga ko uwo mwihevyi yiyoberanije yigira umunyeshengero yinjira nk'ugiye gusenga, amaze akanya gato yinjiye abona kugiturutsa. Ico gitero kibaye inyuma y'icabaye kuri wa gatanu urangiye hafi y'igisagara ca Maiduguri. Mu kwezi guheze perezida wa Nigeria yatanze itegeko ryo kwimurira ikigo cyo kuyobora ingabo Centre de Commandement mu gisagara cya Maiduguri mu ntumbero yo guhasha umugwi wa Boko Haram. Nigeria n'ibindi bihugu bibanyi bine barashizeho umutwe w'inteko z'akarere zo guhangana n'uwo mugwi. Kuva mu mwaka w'2009 Boko Haram umaze kugaba ibitero mu masoko, ku bituro by'amagari ya moshe no kunyubakwa za leta. Abanyanigeria bashika umuriyoni n'ibihumbi 500 niho bavuga ko bamaze guta ingo zabo ku by'ivyo bitero. Mu gihugu c'Ubugiriki abagiriki bahisemwo kwanka ivyo abanyaburaya basaba mu gihe Oya ariyo yatsinze muri ya matora ya referendumu yo kuri uyu w'Imana. Ibihugu vya Buraya bimenyesha ko bizokubahiriza ivyavuye muri ayo matora. Perezida w'inama y'abanyaburaya Donald Tusk yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu bisangiye ifaranga euro kuri wa kabiri uza kugira bavugane kuri ibyo vyavuye muri ayo matora n'ico bategekanya gukora inyuma. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel na Perezida Hollande w'Ufaransa bavuganye kuri w'Imana bamenyesha ko bategerezwa kubahiriza ivyo abanyagihugu b'Ubugiriki bashize ko. Sigmar Gabriel icegera cha Chancelier akongera akaba n'umushikiranganji w'ubutunzi w'Ubudage yabwiye ikinyamakuru cyo mu Budage ko leta y'Ubugiriki iriko itwara abanyagihugu mu nzira idatanga ivyizigiro. Papa Francis yasubiye mu mugabane w'ibihugu vya Amerika y'Amajepfo ahasanzwe yamuka mu rugendo azomaramwe imisi ndwi. Ategekanya kugendera ibihugu vya Equateur, Bolivia na Paraguay. Ugo rugendo rwa mbere agize muri uwo mugabane yarutanguriye muri Equateur, aho yashitse kuri w'Imana kumuhingamo. Igihe yashika ku kibuga c'indege akaba yakiriwe n'abategetsi b'ico gihugu hamwe n'abarongozi bishengero hamwe n'isinzi ry'abanyagihugu harimwo urwaruka rwinshi aho bari bafise amabendera ariko ifoto ya papa Papa Francis muri urwo rugendo ntazogendera igihugu yamukamwo cha Argentine ariko akaba ategekanya kukigendera mu mwaka uza uru rugendo rugize ugwicenda inyuma yaho aherewe amabanga yo kurongora Ekleziya Katolika mu myaka ibiri iheze igihe yahagurukira Roma Papa Francis yavuze ko azoshimikira ku bantu bantaho nikora bo muri ivyo bihugu bitatu ari karagendera na cane cane abana abageze mu zabukuru abagwaye hamwe n'aboro mwomenya ko ivyo bihugu vya Bolivia Equateur na Paraguay biza ubwa mbere mu bihugu bikenye kandi bito mu bunini muri uwo mugabane wa Amerika yefo abagwanyi 23 bo muri wa mugwi wa leta wa Islamu nibo bishwe mu bitero by'indege leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bafatanije bagavye mu buseruko bwa Syria kuri wa gatandatu n'uwimana ivyo bihugu byashikirije kuri uwimana ko ivyo bitero byasambuye inyubakwa n'amabarabara akoreshwa n'uwo mugwi mu kuja no kuva Iraq Colonel Thomas Gireran avugira izo nteko avuga ko ivyo bitero by'indege byakozwe kugira babuze abagize umugwi wa leta ya Islam gutwara ibigwanisho byabo muri Syria no muri Iraq.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umuswa mbere inama y'abakuru b'ihugu byo mu karere ka Afrika y'Useruko irakoranira i Dar es Salaam muri Tanzania kugira ngo yige ikibazo cyo Burundi. Umugambwe Sahwanya Frodebu umwe mu migambwe itavuga rumwe na leta itavye amatora yiteze ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bazufatira ibihano Burundi kubera butashize mu ngiro ivyo bwasabwa n'umuryango wa Afrika y'Useruko hamwe n'ubumwe bwa Afrika. Aho ni mu gihe umugambwe w'abadasigana biprona uri muri leta kandi uriko urahiganwa amatora witeze ko Burundi uzoshimirwa muri iyo nama ku kungene bwatunganije neza amatora. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Felicite Ishatse ari i Bujumbura.
Ibyimigambwe yiteze kuri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko izo bakuri wa mbere biyatandukanye. Umugambwe Sahwanya Frodebu witeze ko muri iyo nama Burundi buzofatirwa ibihano na cyane cyane bihweje ukuntu ubutegetsi bw'Uburundi bwagararije ivyo bwasabwa. Frederic wamvuga inyumvira ni cegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu.
Amba habaye iyo nama twebwe twokwitega ko bagiye kwiga yuko habaye ibibazo by'uko President Nkurunziza na leta yiwe bagararije ibyo bahanuwe n'ayo mashyirahamwe yose dusanzwe turimwo mpuzamakungu dusanzwe turimwo hanyuma ngira ngo bakabafatira ibihano jabo ico nico nokumva covamwo kubera ko baronse raporo y'abantu bari batumye bazagenda babwira bati twasanze abanse kuza kandi nokuvuga baragararije cyaciyumviro cyo kwigiza amatora nokuvuga baragararije cyaciyumviro cyo kuganira ruko babigararije hacha habi twa kwitega ko bace bavuga bati twebwe ku bwacu ko bagararije reka tubafatira ibihanjo no kwitegamo.
Mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko izo bihuriranye n'indwi imwe iheze amatora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka baye urunani ko pa witeze ko iyo nama yokwemeza ibyavuye mu matora Jean-Dosier Mutabazi arongoye go runani.
Amatora y'abashinga amateka n'amahanuzi jambo ya komine yarayabaye turorere rero ku iyo nama yejo izoheza ikabyemeza ubwa kabiri turoreye yuko inama yeje abakuru b'ibihugu izoheza igahanura leta y'u Burundi ingene yobandanya ibiganiro byasabwe cyane n'abatwita opposition radicale no kuvuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo bafise ingendo y'ugukoresha igikenye. Hanyuma rero ikintu nuzeye dusaba bo kwama bibuka yuko u Burundi ari igihugu cyano independence ari igihugu cigenga kandi kadoza k'iki gihugu kari cyane cyane mu minwe y'abene gihugu. Ubu rero uko bigiye kugenda tuzuba dufise inzego zavuye mu matora tukaba dufise nibwirizwa shingiro izo rindiro tuzokorera ko rero kugira ngo umuntu ashobore kubandanya ibiganiro.
Umugambwe Prunusanzwe uri mu nzego z'igihugu kandi ukaba uriko uhiganwa muri aya matora Gaston Sindi mu munyabanga w'uwo mugambwe yatubwiye ku telefone ko biteze ko muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'Ubuseruko bashimira Burundi kubera ko bwatunganije neza amatora. kuri uyu wa mbere itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ikibazo cy'u Burundi izobigize gatatu. Iya mbere yabaye igerekezo ya 13 z'ukwezi kwa gatanu, iyindi nayo yabaye itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, mbere yaciye ikurikirwa n'inama y'ubumwe bwa Afrika igerekezo rya 13 ruheshi. Aho hose bimwe mu byasabwa leta y'u Burundi harimwo yubahirizwa ibyizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha, kwigize inyuma amatora no mu gutanguza ibiganiro kugira ngo hatunganwe amatora ahurikiyemo bose. Ibujumbura mu Burundi, Fidelite yishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Asigaye iminsi 9 ngo amatora mukuru w'igihugu abe mu Burundi, imigambwe itavuga rumwe na leta iriyamiriza amatora nk'uko iyamiriza amatora abaje nama bamakomine hamwe na bashinga amateka yabaye mu ndwi iheze. Twaganiye n'umushe na Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD FDD. Tumutega amatwi.
Mu by'ukuri nta matora yabaye, habaye uruhendo kandi nayimirije tweje ntawe twemera ibyo nti kuzita amatora n'uruhendo n'ibinyoma bimentanya.
Mushere Nyangoma, mu mwaka w'2010 amatora ntimwayagiyemo, mwavuze ko ayo matora atarameze neza, eka yarimo ubusuma mu gihe abarorerezi mpuzamahanga bavuye makungu, eka n'abavuye mu gihugu hagati bari bayemeje. Ubwo ntihari ikindi kintu mwuba mutavuga neza coba kibatuma mudashaka kuja mu matora?
Oya na gatonya, twebwe ntaho twigisha demokarasi, Frederic urabizi ko twayigwaniye kera. Kuva ndetse mwaka w'2005 hose jyewe namye semerera twerekana yuko amatora ateguye nabi. Mu mwaka w'2010 ndabivuga ko amatora atunganijwe nabi kandi yibwe urukomba amazi. Kandi icyo kintu abarundi turakwiye kucicarira, na mbere nabivuze, kuko kuva ndetse 2005 amatora niyo yama avyara induru y'amavyara ingwano mu Burundi. Izo rero abarundi barakwiye kucicarira kugira tumenye neza icyo bivako. Ubu rero twasize mu mwaka w'2010, ubu siyo twoyajamo, kuko ibyatumye tutayajamo tutayitaba mwaka w'2010 ubu byarekanye ngira ngo inshuro ijana. Urumva ubwicanyi, iterabwoba, n'ibindi, ubusuma, ibidukugira kugomba kwitoza ubugira gatatu bya nkuru nziza. Urabona abantu barahunze, mbe hazotora abandi?
Ibyo mushinga ntahe Nyangoma, benshi bariko baratahuka muri iki gihe, ibyo si ibyitwazo mushinga ntahe Nyangoma, kuko mwoba atabanywanye mufise.
Iyo ni propaganda ikorwa n'abategetsi, uracukumva baguhatasha 40,000 hanyuma 10,000. Ibyo si urwitwazo, ni uko amatora ateguye nabi. Uba wanyumvirije mu Burundi ngira ngo amatora araba niyabaye kesha akagira inkurikizi imbi akagira ingaruka mbi. Icyo kibazo nicyo rero dukwiye kwicarira. Uwo byarunyutse nk'uko nabivuze, amatora yabaye ntanayimirije, uwareka nkuru nziza atambe yirorera, ariko twebwe n'abanyagihugu nabo bose bashaka kudufashamwo tuzoguma twiyamiriza iyo ntwaro y'igikenye, iyo ntwaro y'itugu ya nkuru nziza.
Ntabaciriyemo mushi nahe Nyangoma, ariho abanyagihugu bari mu migambwe itandukanye, eka ni no mu migambwe itavuga umwe na leta bagiye gutora, abanyagihugu boba batoye kuko batumvirije ubutumwa bwanyu canke bashatse kubakibura ngo muje matora?
Gutora urabizi ko habaye iterabwoba ryinshi cyane, baravuga ubutazotora, ubutazokwerekana ko yatoye, yazosubira kuronka ijambo muri komine, yazosubira kuronka ubukaratasi n'uburenganzira kuri ibi n'ibi n'ibi. Abandi barateye ubwoba n'imbonera kure kumwe nk'uko babikora. Ubu barasumbijeho, navuze ijuru ijana mu mwaka w'2005 barabikora, mu mwaka w'2010 bariwuhiraho bararenze urugero, ubu bararenze yani abantu bumva imbonera kure zinyagara mu gihugu.
Mu gusozera
kugira ngo bacungura gatwe kabo, abandi nta n'uwuzi ko byabaye, none ndi ariko arabiraba, hari abarorezi bagiye.
Mushi na Nyangoma, turura gushimira cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire. Mwakoze. Mukuru w'u Rwanda Paul Kagame asanga nta muntu n'umwe akwiye kwereka abanyarwanda inzira bacamwo mu kuyora igihugu cyabo, kuko ngo ivyo babizi. Ivyo yabitangaje mu biro byo kwibohora bigira umwaka wa 2021 yiyamiriza ibihugu by'amahanga atavuze mu mazina zibutsa urwanda gukomeza kubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda ku munsi wo kwibohora. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric Bagirusa.
Impande zitandukanye z'igihugu kuri iyi tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi zirishimira umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 21 bazirikana ingabo za RPA zabohoye u Rwanda. Baribukiranye amateka mabi bavuyemo, bagaragaza iterambere bamaze kugeraho kubw'ingabo za RPA. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa Rubayaho mu karere ka Gicumbi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ni umurenge ufite amateka agize icyo avuze kuri FPR Inkotanyi n'abari batuye mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba, by'umwihariko muri Rubaya na Gishambashayo. Aha niho Inkotanyi zari zaraciye ingando zihafite ububiko bw'ibikoresho, ibitaro n'amastoke y'ibiribwa. Kuhizihiriza uyu munsi ngo ni uguhesha agaciro abaho ku bufasha bahaye Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, nubwo ngo ntawabona uburyo yabashimira nk'uko umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho. Bwana Milton Ngirente watoranijwe kuvuga mu izina ry'abanyagicumbi yashimye umukuru w'igihugu iterambere amaze kubagezaho n'abanyarwanda muri rusange, maze avuga ko imyaka 21 ishize ari mike. Asaba Perezida Kagame ko yazakomeza gutegeka agasigasira ibyo bagezeho. Mu mbwirwaruhame Perezida Kagame yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kwibohora ku nshuro ya 21, igice kinini cyayo kibanze ku gusa n'utemeranya bidasubirwaho n'uburyo ibihugu by'amahanga bikomeye bishaka kwivanga mu mitegekere ya Afurika. Ntiyeruye ibihugu runaka, ariko yavuze ko hari amakuru yasomye ko hari ibihugu by'amahanga byohereje ubutumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda mu munsi mukuru w'ubwigenge no kwibohora, byibutsa u Rwanda ko rwakomeza kwita ku burenganzira bw'abanyarwanda. N'amagambo asa natashimishije umukuru w'igihugu Paul Kagame, avuga ko atari umuntu wibutswa icyo agomba gukorera abanyarwanda ku bijyanye no kwibohora.
Umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'abanyarwanda, niyo wabuzaga abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho. Yorushyigikiye abishe abahe ku Rwanda, bamwe nubaki bashyigikiye, n'ubu abishe abanyarwanda abakoze genocide hano mu Rwanda baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose. Ubwigenge rero no kwibohora dushaka ni ugutinyuka, tukabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ni ibyacu, tubifitiye uburenganzira. Tubifitiye ubushake, tubifitiye kubyumva. Nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda.
Ku kirebana n'inkunga z'amahanga agendera u Rwanda, Perezida Kagame asanga ibyo ntawe bikwiye kwambura agaciro. Abwira abanyarwanda ko kwibohora kwa mbere ari ukwibohora agasuzuguro.
Ntabwo dukeneye uturandata, ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira, twarabiharaniye, twarabipfiriye. Nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzana agasuzuguro. Nta n'umwe mukwiye guha amatwi uzana agasuzuguro hano. U Rwanda ntabwo ari umurima watijwe abandi ngo bawuhingemo. Ntabwo ariko bimeze. Niko abanyarwanda mukwiriye kubyumva, niko dukwiriye kubyumva twese. Igihe cya ziriya ntambara z'amasasu cyarashize, igihe cy'ubwicanyi abanyarwanda bica abandi bafashijwe n'abandi bo hanze byarashize. Ubu intambara iriho dukwiriye kwibandaho ni intambara yo kwiha agaciro.
Igisa n'itandukaniro ku munsi nk'uyu mu mwaka ushize wa 2014, ubu nta mukuru n'umwe w'igihugu mu bituranye cyangwa inshuti z'u Rwanda wagaragaye muri uyu muhango. Uyu munsi uje usanga ingabo z'u Rwanda zarubakiye amashuri, poste de sante n'imihanda bo mu murenge wa Rubaya. Byafatwa nk'ishimwe ku byo bakoreye ingabo z'u Rwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu, nubwo bizagera n'ahandi hatandukanye. Twiteze imbere twihesha agaciro niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mwese kumiko mwabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isanganyira i Washington DC mu kirimwe mu Kinyarwanda. Unaho ni mwanya wo kubashikiriza ikiganiro cha sport twateguriwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Tumutega amatwi.
Mu mupira w'amaguru, ikipe ya Police FC ku nshuro ya mbere mu mateka yayo yegukanye igikombe cy'amahoro. Umukino wa nyuma were kuri Stade Amahoro i Remera ejo kuwa gatandatu, ikipe y'umutoza Kasa Andre yatsinze Lyon Sport igitego kimwe ku busa. Igitego cyabonetse ku minota 87 w'umukino kinjijwe na Eric Ngendahimana usanzwe ukina hagati. Mu mukino utari woroshye, Police FC yerekanye ko izi kurwana ku izamu hanyuma ikaba yasatira mu gihe gikwiriye. Abakinnyi b'iyi kipe y'urwego rw'umutekano mu Rwanda barimo Fabrice Twagizimana bakunda kwitandika ku kazi, umunyezamu Emery Mvuyekure, Amurari Shimimana, Jacques Tuyisenge, Innocent Habyarimana, Eric Ngendahimana watsinze igitego, berekanye ko gutsinda Rayon Sports bagatwara n'igikombe cy'amahoro bitabaye tombora, cyane cyane ko no muri kimwe cya kabiri kirangiza bari bakuyemo ikindi gihangange APR FC. Ku ruhande rwa Rayon Sports, abasore b'umutoza Jean-Baptiste Kayiranga barimo Kwizera Piero, James Tuvane, Eric Irambona, Jihad Bizimana, Moses Kanamugire, Faustin Usengimana na bagenzi babo ntako batari bagize ngo bahangane na Police FC, ariko byose byaje kurangira bakubiswe igitego gitunguranye, hasigaye iminota 3 yonyine kugira ngo umukino urangire. Mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza, Rayon Sports yari yasezereye Isonga FC. Mu guhatanira umwanya wa gatatu muri rushanwa ry'igikombe cy'amahoro, ikipe ya APR FC yanyagiye Isonga FC ibitego 5 byose ku busa. Kwegukana iki gikombe cy'amahoro byahaye Police FC uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'icyumweru kibanziriza igishize, hirya no hino ku isi habaye amarushanwa ya shampiyona mu bihugu bitandukanye. Mu Rwanda naho ntabwo batanzwe. Muri uyu mwaka w'2015, uwitwa Joseph Biziyaremye niwe wegukanye umwanya wa mbere. Uyu musore usanzwe akina mu ikipe ya Sine Elmay ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Karisimbi yeretse bagenzi be igihandure mu rugendo rwaturutse i Kigali rwerekeza mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye. Iyi shampiyona izakurikirwa n'andi masiganwa anyuranye ateganyijwe mu rwego rwo kurushaho kwitegura isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Imyiteguro y'iri siganwa riteganyijwe kuva ku itariki ya 15 kugeza ku ya 22 mu kwezi kwa 11 uyu mwaka yaratangiye, kandi ngo nta shiti rizagenda neza, cyane cyane ko ngo n'abafatanyabikorwa biyongereye. Nibyo dusobanurirwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwacy Aimable Bayingana.
Uyu mwaka ngira nk'uko mwabibonye hajemo abaterankunga bashyashya, abafatanyabikorwa bashyashya nka Turkish Airline, nka ABG Akagera Group nabo ni bashyashya. Navuga yuko hari Azam nabo ni bashyashya, hari n'abandi nka Ameki Color, navuga nka SP ubushize nabo twari kumwe ariko uyu mwaka bazamuye. Navuga ko twasinye n'amasezerano noneho imyaka 2 na Soras. Ngira ngo ikigaragara nuko abafatanyabikorwa bagarutsemo nuko bisanzwe, Baskol, Bakoje Bank, rwose urabona yuko ari ikintu bakomeje kwitabira ari benshi.
Nubwo hakiri kare ngo hamenyekane urutonde ndakuka rw'amakipe azaseruka, hari amwe muri yo asanzwe akomeye ategerejwe mu Rwanda.
Tumaze kwakira amakipe arenga 25 amaze gushaka kuza muri Tour du Rwanda. Dufite amakipe akomeye, navuga turimo mu mishyikirano kugira ngo turebe ko nayo yazaza, nka Skydive Dubai Musico imaze iminsi igaragara mu marushanwa muri Afurika nko muri Tour ya Egypte, nko muri Tropical Misa Bongo wayitsinze n'ishitu yo muri Skydive Dubai, tukaba twizera ko nabo bazaza. Twatumiye na MTN Kubeka uyu mwaka izajya muri Tour de France. Ibyo byose ni ukwizera, nkaba nizera ko bazadusubiza. Hari n'ikipe yo muri Australia umwaka ushize yari yavuze ko bazaza, ariko kubera ibintu byagwaga cyane nka Ebola mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe byatumye bataza, ariko turizera ko tuzagira amakipe akomeye nanone kurushaho umwaka ushize.
Mu isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka ushize 2014, umunyarwanda Valens Ndayisenga bakoze kwita Rukara niwe waje ku isonga. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sally Jewell, yifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa n'ifi Wildlife Service, Dan Ash, n'icegera mfatakibanza c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Judith Garber, n'abandi bategetsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu gikorwa co kumenagura mu kibanza ca Times Square mu gisagara ca New York amenyo y'inzovu arenga itoni yari yafashwe mu vyarungitse ubutumwa butomoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazokwihanganira ubugizi bwa nabi bugigwa ku nyamaswa mu bigeramira kuzimanganya inzovu zo mu karere ka Afrika hamwe n'ubundi bwoko bw'inyamaswa ku isi. Icyo gikorwa cyo kumenagura ayo menyo y'inzovu bagikoze bafatanije na Leta ya New York, ishyirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa Wildlife Conservation Society, na senateur wo muri Leta ya New York, Brad Hoylman. Umushikiranganji Jewell yakoranye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry n'umushikiranganje ajejwe ubutungane Loretta Lynch n'umugwi washizweho na president wa Amerika ugenewe kugwanya ugucuruza inyamaswa barifatanije n'umuyobozi w'ikigo cita inyamaswa Dan Ash abandi bantu bihumbi n'ibihumbi mukororera imashini yari kiramenagura amenyo y'inzovu nibishushanyo byari byakozwe muri ayo menyo y'izo nzovu. Icegera cy'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati Sally Jewel yatangaje ko icyo gikorwa cy'ukumenagura ayo menyo y'inzovu n'ibishushanyo bivuye muri ayo menyo vyibutsa amakungu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazo kwihanganira ivyaha bikorwa ku nyamaswa cyane cyane inyamaswa zigeramiwe cyane. Avuga ko ubutumwa butomoye ko Leta ya Amerika izohagarika abahiga inyamaswa mu buryo butarekuriwe n'amategeko bazohagarika inyungu bakura mu gucuruza inyamaswa kandi ko bazokorana n'abandi mu makungu mu gikorwa cyo gukingira inyamaswa. Igikorwa cyo kumenagura amenyo y'inzovu mu kibanza cya Times Square vyafatiye ku gikorwa nk'icyo cyakozwe imbere yaho n'ikigo Wildlife Service cyo kumenagura itoni zitandatu z'amenyo y'inzovu yacurujwe mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2013. Kuva icyo gihe amareta y'ibihugu 9 yarakoze igikorwa nk'icyo. Umugambi wo kugabanya igitigiri cy'abarondera kugura amenyo y'inzovu haba muri Amerika canke mu makungu no gukomeza amategeko mpuzamakungu no gushyira mu ngiro ayo mategeko byarashize habona ikibazo cy'ubucuruzi bw'inyamaswa ku isi. Umuyobozi w'ikigo Wildlife Service Dan Ash avuga ko mu gihe inyamaswa nka rhinoceros, tigre n'izindi nyamaswa zikomeye cyane zizimanganye mu gihugu kanaka ngo amakungu yose abatakaje. Umuyobozi w'ikigo Wildlife Service Dan Ash amenyesha ko uburyo bwonyine n'amakungu azokingira izo nyamaswa ari gukorera hamwe biciye mu kigoro gakorewe hamwe n'amakungu kugwa hagarika ububisha bwo gucuruza inyamaswa n'ingaruka bigira kuri izo nyamaswa. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kuvyerekeye gutsinda urwo rugamba bakaba basaba ibihugu byose byo ku isi kuja hamwe kugira bimenagure amenyo y'inzovu ari mu bubiko vyafashe bigashiraho bikongera bigashira mu ngiro amategeko akomeye akingira inyamaswa ubucuruzi bwazo bukogwa mu buryo butemewe n'amategeko no gutuma igitigiri cy'abarondera kugura amenyo y'inzovu kigabanuka.
Ibyo byari ijambo ry'intamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alois.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihije gutsindira igikombe c'isi mu kwirahira Ubuyapani mu kubitsinda ibitsindo 5-2 muri rya higanwa ry'isi y'umupira w'amaguru w'abagore ryari ko ribera mu gihugu cya Canada. Muri Nigeria abantu 5 nibo bishwe n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi kuri wa mungu ku rusengero mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Icyo gitero kije ciyongera ku bindi bitero bimaze guhitana abantu bashika 200 mu ndwi irangiye. Abagiriki nabo bahisemwo kwanka ivyo abanyaburaya basaba mu gihe oya ariyo yatsinze muri ya matora ya referendum yo kuri w'Imana ibihugu bya Buraya bimenyesha ko bizokubahiriza ibyavuye muri aya matora.
Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika biganiye twateguriye munsi bigaruka ingaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabwe z'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari kumuna Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Alois Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi turabifuje rero umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.